Iyi mubandanya kumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira ngaha i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi ku munsi wa kabiri mu Bujumbura i Burundi. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye, mukaba muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Ariko imbere yuko tubashikiriza amakuru, reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika, igisirikare cya Tunisia kimenyesha ko ejo ku munsi wa mbere akagwi k'intagondwa z'abayisilamiste bishe abasirikare babiri b'abanyatunisia bariko bararondera umwungere yanyurujwe mu ntara y'uburengero hafi y'urubibe Tunisia gihana n'igihugu cya Algeria. Belhassene Uerslate avugira igisirikare cya Tunisia amenyesha ko abasirikare bane bakomeretse muri urwo ruhigi rwabereye ku musozi witwa Samana. Igisirikare ntikirashobora kumenya akagwi k'intagondwa kagavye ico gitero. Abagwanyi bo mu muhari wa leta ya Islamiste baremeye ko aribo bagavye ibitero bibiri kubakera rugendo muri uyu mwaka. Ibitero byahitanye abantu bashika 59, abo bantu bakaba bari abo bakera rugendo. Mu gihugu cya Kongo iharanira demokarasi ya Kongo, umugwi wa ONU uri kugarukana amahoro muri leta iharanira demokarasi ya Kongo umenyesha ko uriko urihweza ko wosubira gukorera hamwe n'igisirikare cya leta ya Kongo mu rugamba rwo kugwanya umuhari FDLR. Aho ni mu gihe hitezwe ko umukuru mushasha arongoye izo nteko za ONU ashika muri ico gihugu mu minsi iri imbere. Mwamenya kandi ko izo nteko za ONU mu kwezi kwa kabiri zahagaritse ivyimfata kibanza ibikorwa vya gisirikare zakorana n'igisirikare ca leta ya Kongo igihe mwamenya ko izo nteko za ONU mumbabarire mu kwezi kwa kabiri zahagaritse ivyimfata kibanza ibikorwa vya gisirikare zakorana n'igisirikare ca leta ya Kongo igihe bagirije abasirikare b'amapete ya generale ba Kongo kugira uruhara mu guhohotera agateka kazina muntu. Muri Guinea Conakry, abakandida bo mu ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu basaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri Uwimana yofutwa kuko ngo yateguwe ku buryo buha amahigwe perezida Alpha Conde ari ku butegetsi. Ivyo babivugiye mu nama ku bamenyeshamakuru bagirishije ejo ku munsi wa mbere. Abo bakandida bashika indwi bamenyesha ko habaye utunenge mu gihe cy'amatora harimo gutanga utwo tunenge hakaba harimo gutanga ibiharuro byavuye mu matora bitari byo, kwiba amajwi, gutera ubwoba no gufunga abantu. Selu Daleine Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yaratangaje ko atazokwemera ibizova muri ayo matora. Ivyo iyo migambwe itavuga n'uri ku butegetsi ariko nta mugwi wigenga uravyemeza. Ariko hari uwuserukira igihugu co mu mahanga ativuze izina yemeye ko habaye utuntu twagiye turagorana mu itunganywa ry'ayo matora. Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, atera intege abarongoye imigambwe ya politike muri Guinea Conakry kugira inyifato idahungabanya amahoro kandi birinde imvugo yose ishobora kugira ico gihugu gushira ico gihugu mu ruhagarara. Perezida Conde afise amahigwe yo gutsinda amatora ariko birashoboka ko ibiharuro bishobora kwegerana ku buryo hashobora kuba igice ca kabiri c'amatora. Abasirikare ba Siriya ejo ku munsi wa mbere barateye intambwe mu ntambara bafashijwe n'ibitero by'indege z'Uburusiya. Mu ntambara zikomeye zimaze indwi ziba, abasirikare ba Siriya bagwaniye mu gace gakomeye kahitwa Hama karimwo abarobere bagwanya. Igisirikare cya Siriya kimenyesha ko cigaruriye ako gace ariko ayandi makuru avuga ko abarobere basubije inyuma ico gitero. hagataho abasirikare mvamakungu barongowe na leta zunze ubumwe za Amerika barabandanije ejo kuwa mbere kugaba ibitero ku muhari wa leta ya Islamiste aho basambuye ibigo bibiri uwo muhari ugiriramwo imyimenyerezo ya gisirikare baragavye kandi ibitero 18 muri Iraq inama y'Uburayi ejo ku munsi wa mbere yasavye Uburusiya guhagarika badatevye ibitero byose bagira muri Siriya bidatumbereye umuhari wa leta ya Islamiste canke iyindi migwi yiterabwoba izwi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu gihugu ca Nigeria abagwanyi b'umuhari wa Boko Haram basabwa kwishikana kuri leta ya Nigeria bidatevye. Igisirikare ca Nigeria cabwiye abagwanyi ba Boko Haram gushira amaboko hejuru bitabaye uko bakibonerako. Igisirikare ca Nigeria kuwa gatandatu cahamagariye abagwanyi ba Boko Haram kwishikana kuko kivuga ko ivyabo vyarangiye. Umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria Colonel Sani Kukasheka Usmani yavuze ko ingabo z'igihugu zizi ahantu hose abagwanyi ba Boko Haram binyegeje n'ikambi barimwo. Igisirikare kiburiye Boko Haram mu gihe bombe zibiri zaturikiye icarimwe zigahitana abantu 9 abandi bantu 29 barakomereka. Ibyo bitero byabereye mu majaruguru ya Kamerune. Abayobozi bo mu karere na bashinzwe umutekano baho bamaganye ibyo bitero ku mutwe wa Boko Haram. Amakuru twabateguriye muri aka kanya naho agarukiye mubandanye mwumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika hanyuma mu buhinga bw'ivyuma byatugoye gatoya tukaba tubasabye yuko mwotubabarira ibiganiro twateguye ntivyashoboye gutunganywa nkuko twabibateguriye. Nuko mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika turasubira mu mwanya uri imbere. Radio Ijwi rya Amerika muratubabarira ubuhinga bw'ivyuma vyatugoye ubu naho tugira tubashikirize amakuru twabateguriye mu vyuma biriko bisa n'ibimeze neza muratubabarira hanyuma mugire ibiganiro vyiza
uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo kwiregura no kunganirwa yavuze ko urukiko rufasha icyemezo haburanye uruhande rumwe urundi ntabwunganizi imvano yo guca amafaranga uwunganira Leo Mugesera hanini ishingiye ku mishyikirano isaba amafaranga Minisiteri y'ubutabera abari ku ruhande rw'uregwa baravuga ko batangiye imishyikirano mu 2012 na n'ubu ntacyo barabona ni imishyikirano urukiko rwatesheje agaciro nyuma y'impaka hagati y'abiregura na Minisiteri y'ubutabera ruvuga ko naho rwahera rwemeza kwihari ibaruwa yo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ijwi rya Amerika ifiteho kopigaragaza ko Maître Jean-Félix Rudakemwa yandikiye urugaga rw'abunganira abandi mu nyiko amenyesha abandi bireba asaba ko bamufasha gukurikirana ibibazo by'amafaranga muri Ministeri y'Ubutabera nkuko yabwiye umucamanza ugaheruka mu rukiko Maître Rudakemwa wunganira Leo Mugesera yasubiye guhamiriza ijwi rya Amerika ko igihe cyose Ministeri y'Ubutabera itaramuha amafaranga yakoreye mu myaka itatu ishize atazongera kuburana
ntabwo bishobora kuzafatwa nk'uburyo n'ubundi bwo gukomeza gutinza urubanza nk'uko urukiko rubivuga n'ubushinjacyaha
yari gutinza urubanza gute none se bavuga barabuze ahubwo bagiye gukina iyo situasiyo ntaza nkaburana situasiyo ibaye kurere yari gutinza urubanza ahubwo mbona nyine utaragira ikibazo wari gutinza urubanza kwitwaza ngo mu mafaranga ya leta niyabo ni uko asohoka ntabwo yaregeye bitarakemuka nta kintu nakora
Maître Anita Mugeni umuyobozi w'agateganyo w'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko yabwiye ijwi rya Amerika ko ibaruwa ya Maître Jean-Félix Rudakemwa bayibonye mu mpera z'icyumweru gishize ariko kubera izindi nshingano batarayisuzuma n'ubushishozi Maître Mugeni avuga ko bagiye kubanza gusuzuma ibaruwa y'uyu munyamategeko bakareba niba ko kubuvugiza asaba bukwiye ikibazo cy'amafaranga y'abunganira abandi mu nkiko cyane ku manza za Jenoside zaturutse hanze gikomeje kuzamura kutavugwaho rumwe hagati ya Ministeri y'Ubutabera n'abunganizi mu nkiko ikiguzi cy'abavoka mu nkiko kuri izi manza kiri kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku banyamategeko baruburanamo ku manza zisanzweho n'ibihumbi hagati ya 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda iburanishiriza komeza ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
tunyarukiye noneho mu Burundi mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere humvikanye amasasu n'amagrenade mu makaritsi atandukanye y'umujyi wa Bujumbura hatoraguwe n'imirambo mu gipolisi bavuga ko ari agatsiko k'abagizi ba nabi amaperereza arimo gukorwa umupolisi umwe niwe wakomerekejwe na grenade n'amasasu byatewe ku musaga mu ijoro ryo ku cyumweru mu Kibitoki hakomeretse n'umusivili umwe ni inkuru mugezwaho na Tabita Mukamusoni
Mwijoro ryo kuri w'Imana ahatari hake na cyane cyane mu makaritie yabereyemo imyerekano harumvikanye amasasu n'amagrenade mu gipolisi bavuga ko arabagizi bana bibateye isasu 6 z'ijoro ku musaga ni mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura humvikanye amasasu n'amagrenade mu gipolisi baremeza yo makuru bakavuga ko ari grenade zitatu zatewe n'abagizi banabi n'amasasu yarashwe hanyuma abasirikare n'abapolisi baca barasubiza mu ntumbero yo kwivuna abo bagizi banabi bateye ikinindiro cha polisi cyo kuri zone ya Musaga umupolisi umwe ngo niwe yakomeretse bukebuke ku kuboko aho urusasu rwamuciye ko no kuguru aho amaikra ya grenade yamufashe nkuko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitubwiye uwo mugwi wateye ikirindiro cy'abapolisi washatse kumenya uwo ariwo ariko ngo amatoza ariko arabandanya Acha yafatwa abantu bagera ku 8 kumvo z'amatohoza bagizwe n'ugwaruka ngo ngaho nyine ku musaga ahandi humvikanye amasasu n'amagrenade ni muri zone ya Cibitoke kwibarabara rya Kanyoni hafi yakabare kitwa 5/5 kadandarizwa mu gwagwa aho naho hatewe isayimwe n'iminota 30 z'ijoro harumvikanye amasasu harategwa n'amagrenade abiri murikiye avugira igipolisi c'u Burundi yamenyesheje ko arabasuma bari baje kwiba muri ako kabare umuntu umwe w'umusivile yarakomeretse muri zone ya Gihosha naho hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo atagahuzu yari yambaye uwo muntu vyaboneka ko yishwe anizwe ariko na urashobora kumumenya nkuko mu gipolisi bavyemeza ikindi kiziga catowe mu kuzi nyabagere kuri w'Imana ico kiziga cari camaze kononikara kuburyo atamuntu yari gushobora kumenya uwo muntu yishwe wariwe ikindi umuvugizi w'igipolisi yabwiye abamenyesha makuru nuko ngo hari imyambaro ibiri ya gisirikare ishati zibiri zigi polisi hamwe na masasu mirongo ine y'inkoyo mu bwoko bwa FAR byatowe mu Kinindo hanze hafi y'ikiyaga Tanganyika. Ibyo Pierre Nkurikiye yavyishuye atemeye ko tumufata amajwi. Ni nyuma yaho umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yaramaze kubwira abamenyesha makuru ko umutekano wifashe neza muri rusangi mu gihugu cyose. Ariko umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni avuga ko mu duce tumwe tumwe twigisagara cha Bujumbura hacibonekeza rimwe na rimwe abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho.
Ubushikiranganje burababajwe n'ubwicanyi bwateguwe buza buraba bufatiye cyane cyane ku kwihorahorana ku matati y'amatongo n'izindi mvo zitandukanye. Ubwo bwicanyi bukorwa cyane cyane hakoreshejwe ibigwanisho bikiri mu minwe y'abanyagihugu batabifitiye uruhusha.
Umushikiranganje w'umutekano yaciye amenyesha icegeranyo ku bijanye n'umutekano ubwo ubushikiranganje bwashitse ko muri aya mezi atatu aheze.
Ibitero byabaye mu makomine ya Kabarore na Bukinanyana biturutse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ugushaka guhungabanya amatora, ariko inzego zijejwe umutekano zikamerera amagabo. Itorwa ry'ibirwanisho bicira umuriro by'ubwoko butandukanye benifatwa ry'inkozi z'ikibi zari zinjiye mu gihugu. Itorwa ry'ibiziga cyane cyane mu bice bimwe bimwe by'igisagara cya Bujumbura. Kubandanya gutera amagrenade mu duce tumwe tumwe na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura aho inkozi z'ikibi zitanguye mbere gukoresha uburyo bwa bihevyi. Akarorero kakaba araka inkozi y'ikibi yiturikije kwa polisi ifise grenade zibiri zuguruye kumutakura no muri Cibitoke.
Umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ni yahaye kanya abamenyesha makuru ngo bamubaze ibibazo bitandukanye bari bafise kubijanye n'umutekano na cyane cyane no kubijanye n'ivyo wenyine yaramaze gushikiriza. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tugaruke hinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarundikazi, abagore n'abakobwa bahuriye mu cyo bise huruna ni ruharanira amahoro n'umutekano ejo kuwa mbere bakoze urugendo rw'amahoro rwabagejeje imbere ya presidansi y'Amerika. Karine Kaneza, umwe mu bayobozi b'urwo runani, yavuganye na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye amubwira intego y'urwo rugendo.
Intumbero ya mbere y'iyangitse yari yuko duhura tukitatsenikiza n'abarundi n'abarundikazi bariko baricwa i Burundi, abariko baraburira ab'iwabo, abariko barahamba, berekeye ko naho tudashobora kugandara tutari Burundi. Aho turi usenga ariko arabasengera, ubabaye ari kumwe n'uyundi ariko aramufasha uwo mubabara. Icyo twashaka gushika, icyo twashaka gusaba, twashaka gusaba yuko cyane cyane ibimaze kuvugwa ku Burundi twebwe abapasoni n'abashingantahe bifatanyije hamwe natwe, ibimaze kuvugwa bibemo bikogwe. Icya mbere kinini nuko hamaze kuba resolution nyinshi muri Nations Unies yerekeye itegeko ryo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu. Iryo tegeko nirishigwe mu ngiro, nihabe ingabo zo hanze ziza zihagarikira abanyagihugu abari Burundi. Turasaba yuko cya kabiri, turasaba yuko haba visa ifasha igaruka ry'abanyepolitike batavuga rumwe na Perezida Nkurunziza. Turasaba yuko haba ibiganiro byo kugarukana amahoro, ibiganiro kandi bidafatiye ku kintu na kimwe ata condition nimwe icako kuraga ku Burundi. Icyanyuma rero twashaka gusaba ni uko haba umuguza gutohoza amabari karakorerwa i Burundi akaba ari icyo.
Mwebwe ko uyu munsi mwagize urwo rugendo mubona icyo mwarondera mwashoboye kugishikako?
Igikuru cya mbere ni uko twahuye, cya kabiri cyari yuko abari ngaho abatubonye abatwumvise bumva icyo abakenyezi abapfasoni n'abigeme b'i Burundi bari Burundi n'abatari Burundi n'abari hanze ko dufise aho duhagarika, icyo duhagarika kandi dufise mesaje imwe. Icyo cyari kintu gikomeye, kandi iyo mesaje ntahitandukanye n'ibimaze amezi bivugwa mugari ni mesaje tuko turasaba yuko itasiga itazagara cicaro, ibandanye ivugwa isemererwa gushika aho Murundi ahari hose atubona yuko habonetse inyishu. Ngaha Washington DC twashoboye guhura imbere ya Maison Blanche, ahandi Umurundi wese ahari yambaye ibyirabura, i Burundi bambaye ibyirabura uno munsi. Hari ahari Umurundi rero hari hose mu bihugu bice byose byo ku isi yose, abari Buraya, abari Burundi abari muri Afrika bose bari bambaye cyirabura no mu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateganya guha igihugu cya Malawi inkunga ya miliyoni hafi 16 z'amadolari mu buryo bw'ibiribwa n'ibifungurwa kugira ngo ifashe abaturage bagera hafi kuri miliyoni 2,800,000 bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa. Amakuru y'iyo nkunga aherutse gutangazwa na ambasaderi Virginie Palmer uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Malawi. Ibi Amerika ibikoze nyuma y'uko Malawi isabiye amahanga n'abaterankunga kuyigoboka muri ibihe yugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa. Nyuma y'ibihe bibi by'izuba n'iki bikomeye byabangamiye umusaruro w'abahinzi, icyo gihugu kivuga ko abaturage bagera hafi kuri miliyoni 3 bazakenera inkunga y'ibiribwa hagati y'uko kwezi kwa 10 kugera mu kwezi kwa 3 k'umwaka utaha. Iyo nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyikirizwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM, ari naryo rizatanga ibyo biribwa ku banyamalawi bugarijwe n'inzara. Biteganyijwe ko iyo nkunga izatangira kugera muri Malawi muri uku kwezi kwa 10. Guhera mu mwaka w'2012, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID zimaze gutanga inkunga y'ibiribwa ingana na miliyoni 55 z'amadolari. Ambasaderi Virginie Palmer yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zihwema kugoboka Malawi igihe cyose icyo gihugu kizaba cyugarijwe n'ibibazo bishingiye ku buhinzi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyse Bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Amakuru twabashikirije, igisirikare cya Tunisia kimenyesha ko ejo kuwa mbere akagwa k'intagondwa b'abayisilamiste bishe abasirikare babiri b'abanyatunisia bariko bararondera umwungere yanyurujwe mu ntara y'uburengero hafi y'urubibe Tunisia gihana na Algeria. Igisirikare ntikirashobora kumenya akagwi k'intagondwa kagavye ico gitero. Umugwi wawo ni uri kugarukana amahoro muri Leta yaranira Demokarasi ya Kongo umenyesha ko uri kurihweza ko wosubira gukorera hamwe n'igisirikare ca Leta yaranira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kugwanya umuhari FDLR. Mwomenya ko izo nteko zawo ni mu kwezi kwa kabiri ariho zahagaritse ivyifata kibanze ibikorwa vya gisirikare zakorana n'igisirikare ca Leta ya Kongo igihe bagirije abasirikare b'amapete ya generale ba Kongo kugira uruhara mu guhotera agateka kazi na muntu. Muri Guinea Conakry abakandida bo ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu basaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana yofutwa ku Kongo yateguwe ku buryo buha amahirwe Perezida Alpha Conde ari ku butegetsi kuguma kuri bwo. Abo bakandida bashikindwe bamenyesha ko habaye utunenge mu gihe cy'amatora harimo gutanga ibiharuro byavuye mu matora bitari byo, kwiba amajwi no gutera ubwoba ndetse no gufunga abantu. Mu Burusiya abasirikare ba Siriya ejo kuwa mbere barateye intambwe mu ntambara bafashijwe n'ibitero by'indege z'Uburusiya mu ntambara zakomeye zimaze indwi ziba. Abasirikare ba Siriya bagwaniye mu gace gakomeye kahitwa Hama karimwo abarobere bagwanya leta. Igisirikare cya Siriya kimenyesha ko cigaruriye ako gace, ariko ayandi makuru avuga ko abarobere basubije inyuma ico gitero. Muri Nigeria abagwanyi b'umuhari wa Boko Haram basabwa kwishikana kuri leta ya Nigeria vuba bwango. Igisirikare cha Nigeria cabwiye abo bagwanyi ba Boko Haram gushira amaboko hejuru bitabaye uko ngo bakibonerako. Igisirikare cha Nigeria cha Nigeria kwa gatandatu cyahamagariye abagwanyi ba Boko Haram kwishikana kivuga ko vyabarangiriye. Umuvugizi w'isirikare cha Nigeria Colonel Sani Kukasheka Usman yavuze ko ingabo z'igihugu ziza ahantu hose abagwanyi ba Boko Haram binyegeje n'inkambi bari mu gisirikare kiburiye Boko Haram mu gihe ibombezi zibiri zaturikiye icyarimwe zigahitana abantu 9.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu byo kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye kuba mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ubu naho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya kwashikiriza kiganiro giha ijambo abanywanyi radio Ijwi rya Amerika muri sanga mu kiganiro cyo munsi turavuga ku ruhara rwa fasoni mu kugarukana umutekano. Ruhara rw'abafasoni mu kugarukana amahoro n'umutekano sagaseseshwa rumuri. Abafasoni nibo bavyeyi mu rwaruka usanga kenshi na kenshi bakoreshwa n'abanyapolitike. Abafasoni n'abatambukanyi babantu bafise uruhara mu kugarukana amahoro canke kuyahungabanya. Abafasoni rero barashobora gutanga impanuro zikomeye mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano. Mu kiringo c'imisi ibiri ishiramwe mpuzamakungu uyu munsi rikoratera kamu abafasoni aho bari hose ku isi ngo bakoreshe uburyo bwo guhanahana amakuru mu buryo buvunaguye mu majambo make bita Twitter kugira ngo batange ivyiyumviro vyabo hamwe n'impanuro vyerekeye intererano yabo mu kugarukana umutekano no gutsimbataza amahoro. Turatera kamu rero abafasoni ngo bakoreshe inimero yacu ya WhatsApp ikurikira 202 4441 931 kugira ngo ba majambo make baduhe intererano yabo y'ukuntu amahoro yogaruka mu Burundi. Uyu munsi kandi turafise akanyamuneza ko kubamenyesha ko twatumiye abafasoni bafise uruhara rukomeye cyane rwose mu bibazo byose byerekeye abafasoni. Turi kumwe na Madame Catherine Maboboli. Mwiriwe neza Madame Catherine?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Ego turakomeye n'ukuri. Ino mu Burundi dusigaye tuvuga ati ubunyene muri ino saha turakomeye kuko ntubuzi kumbure mu myasa haza gukurikira ingene bigenda ariko novuga ko muri uno mwanya dukomeye.
Ego me ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Madame Aline Ndenzako we wakaba ari i Londres nawe nyene arafite uruhara ruhambaye cyane rwose mu bibazo byose byerekeye abafasoni. Mwiyo neza Aline?
Nyiriwe Federica n'amahoro neza.
Murakomeye go?
Ego na mahoro.
Turacarindiye kandi undi mufasoni twatumiye Christine Niteyeka ariko ntaraboneka mu kanya turacamurondera tuhabonekera turaza kumushira mu kiganiro nawe nyene. Nkuko twabivuze rero uruhara rwa fasoni ni uruhara ruhambaye cyane rwose Madame Catherine Maboboli na Madame Aline Ndenzako. Biramaze kwibonekeza ko abafasoni bafise uruhara ruhambaye cyane rwose mu kugarukana amahoro. Ariko mu Burundi muri iki gihe hariho ibibazo bihambaye cyane rwose. Mu biganiro byose twagize abantu baravuga ko abarundi bakwiye gushyira inyungu zabo imbere kurusha uko bashyira inyungu bakwiye gushyira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu imbere inyungu zabo za politike. Eka baravuga kandi ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubwirana ukuri eka umwete eka gukunda igihugu. Ibyo n'ibibazo byose rero tuva tugaruka ko muri aka kanya dutangure kuri wewe mu fasoni Catherine Maboboli kubyerekeye uruhara mwogira uyu munsi amasaha mu masaha imbere ukwandika kuri Twitter ibintu mwifuza kwa Fasoni burangura muducire ku mayange ndazi ko ugo ruhara muhava mu rugiro uyu munsi ikintu mwifuza mwoshikiriza cyo tuma eka icyumviro cyo tuma amahoro mu Burundi agaruka agatsimbatara nikihe muhava mushikiriza
je uko ndabibona nuko kugira amahoro ashobore gutsimbatara mu Burundi nuko umumwe wese yitwararika amahoro y'uwundi kuko mu gihe utitwararitse amahoro y'uwundi nawe ntaheza ngo agaruke ngo yitwararika ayiwawe mu majambo maka rero nibaza yuko mu kugira urondere ineza canke inabi y'umuntu n'ukwishira mu kibanza ciwe ukishira mu kibanza cy'ukungene ababara canke ukishira mu kibanza cy'ukungene yonezerwa mu gihe umugiriye neza canke umugiriye nabi je nibaza rero ko ari byo twese duhamagariwe yaba umunyagihugu asanze canke umuntu ari muri politike canke umuntu ajejwe gucungera umutekano canke umunyagihugu asanze kuko uko tubibona ubu uyi nuko tubona umenga hariho abafise ingufu nyinshi cyane bavuga ati twebwe turakoresha ingufu kugira dutsimbataza amahoro n'umutekano abandi nabo bakavuga bati reka dukore natwe kuko dushoboye kose kugira twirwanirire ko twirwanirire ibyo rero ugasusanga rero ni ibintu ataho bishikana kuko mu gihe mudahurije hamwe kugira ayo mahoro muyabone kumwe amahoro ntaheza ngo atsimbatare
haba abo muvuzi bo bakoresha ingufu haba abo bavuga ko nabo bakwiye gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bigwanire cha kibazo mushikirije cyo tuma inyishu ziboneka zo kwishira mu kibanza cy'uwundi Madame Catherine nti baba abo bantu bose iyo mirwi yose ntibikurikije ico cyumvira
mu bisanze hano mu Burundi biragoye kuvuga ngo umugwi kanake utanga umugwi kanaka kuko ibyo tubona ingorane ziriko ziraba mu Burundi ni ingorane ahanini ziva kuri politiki mu gihe rero ingorane zavuye kuri politiki n'umuti mu bisanze utegeza kuba uwa politiki nico gituma umuntu ategereza kurondera umuzi w'izo ngorane hanyuma rero abantu bakabyicarira abace izo ngorane canke nabo abafise uruhara kanaka canke kanaka bakaja hamwe bakabyicarira hanyuma rero kungurana babandi babakurikira bose kuko burabona muri politiki abantu baba bafise aho bahengamiye canke baba bafise aho abo bakurikira muri ico gihe iyo abantu abari ku mutwe w'iyo migwi iyo bagiye hamwe bagatora inyishu n'abandi bose batabaheza bakororerwa kuko za nyishu ziraheza kizigakwira babandi bose bari nyuma yabo
Madame Aline ndenza ko ikibazo bashikirije n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwishira mu kibanza cy'undi muntu muri uko bigenda kose muri iki gihe bariko baratera kamo eka umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ariko baratera kamo abafasoni aho bari ku isi hose ngo bandike amajambo make cyane rwose ikintu bipfuza ikintu boshikiriza icyumviro mu byerekeye ukugarukana amahoro no gutsimbataza umutekano ikintu mwebwe mwibaza ko mwokwandika nk'uyu munsi aha amasaha agirira niki
murakoze ikintu gikuru je nibaza no co kuvuga nuko nta ushobora gutwara ku ngupfu uzanye ingupfu uhamagara ingupfu ukoresheje n'ukwicara ufise icavuga n'ufise icashaka kuzanira igihugu akicara akakivuga ibyo tubona muri no minsi ntawe twumva ntitubumva bari kwavuga ngo turiko turondera guteza imbere igihugu umwe wese avuga yivugira kuko ashaka umenya no gusumira inda gusa igikomeye rero kugira turonke amahoro n'ukwicara hamwe abantu bakiyumvira hamwe ico bashaka kugira duteze imbere igihugu mugabo no musa aho bigeze mu Burundi niba tuko tuvuga Burundi biragoye kugira umuntu yicare avugane bicarane bariko baricaniranira abantu ikizotuma twicara abazoza bavuga ati ni hagarika ibi byose iby'ingufu bibanze biveho ibyiyumviro abantu batahe baduha umwanya wo gukorera igihugu abantu bariho baripfuza gukorera igihugu abafise ibyiyumviro byo guteza imbere y'igihugu tubumve uno munsi nta buryo buhari bwo kumva abafise ibyiyumviro byiza byo guteza imbere igihugu
ibyo byimvira kenshi aline bishikirizwa mu gihe cyo kwiyamamaza ariko murazi ko imigambwe itari mike itashoboye kwiyamamaza ika itashimye kugira uruhara muri ayo matora canke yabuze ukuntu uburyo yabuze uburenganzira canke uburyo ivyo nibibazo umuntu ashobora gutohoza ibyo byimvira byo boneka gute madame aline
nkuko bivutse bishobora kubone ibyimvira tuzovyumva ruko ico kibanza cyo kwiyamamaza cabonetse amatora yose ashobora kuba atawashoboye gushikiriza ibyimviro byiwe afise abari amatora yo baba bivye amatora abantu kuko ntibaduhaye umwanya wo kumviriza abafise ibyimviro byo dutetse imbere ngo tuheze ducagure muri ibyo byumviro uno munsi kugira ayo mahoro agaruke ni ugusubira bakaduha ico kibanza tukumva bipfuza guteza imbere igihugu umwe wese agatora uwo uburyo yumvise bumunezereje akaba ari bwatora abo bapolitisi nabo nabo babyemere yuko twakurikiranye inzira y'uwo twatoye ari uko tugiye guteza imbere igihugu cyacu
kimwe mu bibazo bihambaye madame Catherine Mabobori abarundi bagarutse ko mu biganiro byose twagize ni ikibazo cyo kutabwirana ukuri ico ni ikibazo mubona ko muhava mushikiriza muri ivyo mu ruhara muhava mugira mu gutuma ubutumwa
ashira hamwe mpuzamakungu asanze akorera muri ico gisata cyo guharanira amahoro yavuze ati abantu bose ku isi kandi sakamo gahamagariwe abarundi kazi bonyene nakamo gahamagariwe ugariwe abakenyezi bose ku isi badusabye ngo tugire tweet for peace hanyuma rero urumva twebwe nk'abarundi kazi twabonye iyo message twarahanahanye inkuru kugira ngo uwumva afise icyiyumvire wese agerageze kuri kugishira aho batweretse ni kuri hashtag 325 means cyangwa hashtag 325 at 15 ni ukuvuga yuko hariho yangingo ya 13:25 Twitter resolution 325 uno munsi iguye gukwiza imyaka 15 ni ukuvuga ko ari ingingo ya ONU ivuga ibijyanye n'uruhara rw'umukenyezi mu guharanira amahoro n'umutekano iyo ngingo rero ngaha Burundi turayikorera ko nk'uko no mu bindi bihugu rero bayikorera ko nico gituma rero twasabye yuko abarundi kazi bose babishoboye bashobora gutwita kurungika message kuri tweet kugira bavuge ikiri ku mutima kijyanye cyane cyane n'ibi bihe turimo turasubiye rero gutera kamo abakenyezi bose b'abarundi kazi bashoboye kugira gukoresha ubwo buryo buharawe bwo guhanahana inkuru kugira ngo babikore hariho n'ikindi twebwe abarundi kazi twari twasabye yuko twambara umwambaro wirabura kugira ngo twifatanye nabo basubirane n'igihe mwatanguze iki kiganiro mwatanguye kubaza Patabita Mukamusoni amakuru y'Ibujumbura biradutera agahinda iminsi yose iyo twumvise mu makuru havugwa bapfuye havugwa batowe imibyimba ni ukuri abakenyezi aho turi twese umwe wese ahari jewe ndazi n'ubutari karavugira kuri iyo radiyo ndazi ko ako gahinda gafise nico gituma uno munsi rero twari twavuze tuti twambare umwambaro wirabura ntituri tubuje mu ibarabara ngo tujye kwiyamamaza ariko ubu kubona wambaye umwambaro wirabura araza kuvuga ati ujye ni wa mwambaro yambaye kugira yifatanye n'abandi abo bose bariko barabura babo abo bakenyezi abo izo mfubyi ziriko zirabura ababyeyi n'ukuri nico ahanini uno munsi twavuze tuti reka abantu bose bamenye yuko hariho ubutumwa turiko turashikiriza
ivyumviro mumaze gutorokanya vy'abafasoni bahabagira ubwo ruhara turabigaruka ko ariko mu kanya turarondera abanywanyi b'i radio ijwi ry'Amerika nabo nyene badushikirize ivyumviro vyabo muri iki gihe turafise umunywanyi Albino Muganga miriwe neza
miriwe
murakomeye muratwumva mushikirize ikibazo canyu canke icyumviro canyu
ego
duga ku ijambo
nashaka kuvuga kuri ico cerekeye by'abakenyezi n'ibyo abakenyezi dufite mu Burundi nibo ba mbere bafise uruhara barafise uruhara rukomeye kugira ngo amahoro agaruke kandi babikoze byo gukunda ubu bashobora kugira iki kintu cya mbere cyereke manifestation basaba amahoro kandi uko bayasaba yoboneka hama yavuze icyerekeye ngo kwambara impuzu zirabura sindagishigikiye ahubwo nobatera yuko bo kwambara impuzu zera kuko impuzu zera zirafise icyo zisigura impuzu zirabura urumva zirafise icyo zisigura ntiwosaba amahoro hamusaba uce wambara igihushane kuko wambaye izirabura kuromba uburi kwasaba ibihushanye ikindi nacyo kuri ibyo byerekeye amahoro nuko kuganira ba groupe cre hari ibyo bitari groupe cre ibi groupe cre nabo bantu bafite ibibazo bibatandukanya bagashyiramwo amashengero uko bari barasize ibinini byinshi boterera ariko atari amashengero afite aho ahengamye kuko ari amashengero ari muri politiki avaye muri politiki kuko amashengero ahagarara hagati na hagati
reka madame Aline mugire icyo muvuze ku ishyikirijwe
nabo nyine bapfunye politiki nyine bari bafite ibyo bapfa bariho abari mu Burundi n'abatari mu Burundi bakicarana ariko ntiwovuga ngo mugire ibiganiro by'abarundi bose bose kandi hariho abanyarucara barimyi ubashyire mu bizo bya politiki naho bibaraba mugaba hariho ikintu bita regroupe cre mu biganiro kugira ngo umwanya ntutakare n'ibyo nagomba guterera makwe
reka duhe ijambo Aline agira icyo abivuze ko uruhare rw'abafaso ni mu kugira manifestation kugira ngo barabe ko reka amahoro yugaruka yavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko impuzu zirabura bari bakwiye kwambara ahubwo impuzu zera ko zifise icyo zisigura mukanya na madame abo buri aragira icyo bivuze ko Aline nagira mugire icyo muvuze kuvuga ngo yabishikije n'umushinga nta
ego ukambere koko ifyabye byanku ni bataka kumbe tuyifite abakenyezi kugira baje ko ari bo botera kamo mu bisanzwe abakenyezi mumenyereye ko baba batekanye baraba ibyo mu rugo canke bakaja ku kazi mbwa bagatekana iyo umukenyezi arinze ahaguruka akaja mu ibarabara kuvugira hejuru nuko amazi aba yarenze inkombe kandi kenshi baraheza bakamwumviriza mugabo ku ibyo gutora impuzu nazo uno munsi batoye izirabura barigeze kwambara izera mugabo ntitwovuga ngo turabe igituma bazitoye nyimba uno munsi batoye kwambara izo zirabura akaba arizo bacagwe kuko bababaye ku mutima izera byatwatebye turaruha kuzambara dushaka kwerekana umutima wacu ngene usa muri ino minsi nico bacaguye igihambaye nuko biboneka mukabyibuka uno munsi ko bari bafite ico bashaka kuvuga ibara naho bafatira itukura naho bafata uno munsi ryacaguwe n'iryo tujyakiruko dushobora kuvuga ngo tuze ngo gucagura ibara umuntu yatoye sico gihambaye igihambaye no guhamagara tukavuga yuko ababyeyi turababaye turiko turabura ntidushobora kuguma tugenda gutya harageze ku bintu bihagarara bagahagarika kwica abana bagahagarika gutwara abantu tugasubira mu nzu zacu ubu harageze ibintu nibihagarare tusubire tuganire abaganira baganire kuvuga groupe cre nazo abazozicagura nibande ubufise ico avuga baramwakira nibabona atawe aje kuvugira azosubira inyuma mugabo ntushobora kuvuga ngo ujya ndamukuyemo ubu maze kubyonona byose
madame Catherine mukanya gatoye cyane rwose murafise icyo muvuga ko byashikirijwe n'umushinga ntahe cyane cyane ku byerekeye ibara ry'impunzu zo kwambaga uyu munsi eka n'uruhara rw'abafaso ni bogira mu kugarukana amahoro manifestation ni kimwe ibindi byo bari bi madame Catherine
nti tuvuze manifestasi y'ukujya mu ibarabara si ikintu cyoroshye muri ino minsi kuko hari habibigeze kubigira simbona murabona ingene byahavuye bifatwa ariko nibaza yuko niba ibyo kwambara impuzu zirabura erega ni manifestasi ni manifestation ni ukwerekana yuko hariho ubutumwa uri kuratanga kuko gutanga ubutumwa si ukuvuga gusa si ukujya gukoma induru gusa urashobora kwambara ikimenyetso cyerekana by'ukuri yuko hariho ubutumwa uri kuratanga hanyuma ibara naryo nk'uko mfasoni turi kumwe mu kiganiro bivuze bivana n'igihe bivana n'ukungene wumva umerewe ku mutima kuko yabivuze igihe kimwe mu mpera z'umwaka uheze twarambaye impuzu zera turagira manifestation batwara abakenyezi bava mu migambwe myinshi bava mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike turi abakenyezi bava mu madini yose icyo gihe n'ukuri twagiye mu ibarabara twambaye impuzu zera kuko ni amahoro ntiyari bwatose kare ariko ubu uyu twahisemo izirabura kuko arizo zerekana umutima ubabaye mugabo ukumbure ejo cyangwa hirya y'ejo tubonye yuko ibintu byahindutse tuzosubira twambara izera twerekane yuko icyo twaharaniye cyabonetse mugabo nibaza yuko ahanini igihambaye si umwambaro, igihambaye ni igihambaye sibara, igihambaye ni ubutumwa uburi kuratanga.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300,220, kilohertz 15,560,775, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Tuwiute nchuti mwese kumuliko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika risamira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise uwundi bunywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika, Pascal Bigirimana, mwiriwe neza.
Mahoro.
Murakomeye, mushikirize icyumviro cyanyu, ikibazo.
Ego bwambere mfise icyumviro. Nagomba kuvuga ko umukenyezi muri kino gihe turimo afise by'ukuri uruhara ntangere mu guhagararira amahoro hamwe no mu kuyaharanira. Fatiye nko muri kahise hoho hariho umukenyezi novuga nti yagize uruhara runini nyarudasanzwe mu itera mu guhagararira igihugu, ngo nawe yari uwo bita riri ku mutima, uwo yashoboye guhagararira igihugu igihe umwami yari akiri mutonya atashobora gutwara. Niwe yaciye ahagararira igihugu aba aragifata imbere y'uko umwami arindiriye ko umwami akura. Ariko rero ikindi nacyo nagomba gushishiriza nuko abakenyezi b'iki gihe je mbona kubyiwanje ibyo bagira byinshi. Ego kuhande rumwe ni byiza, mugabo ikiboneka nuko bari novuga nti bari manipire gute. Mubumba ndavye ijya tariki ya 13 gusama cyagiye haba kudeta, warabonye ko abakenyezi mu bisanzwe ajya gihe bari bagize manifestation barabemerera, mugabe nyuma yaho yabo hari ikindi kintu cyateguwe. Ivyo rero bigacha biboneka ko by'ukuri bari bakwiye ahubwo kuraba icyozanira neza gusumba ikindi mu kino gihugu. Ntibakurikire, ntibaje inyuma y'ivyumviro bibagumura, ariko baje inyuma bakurikira ivyumviro bifasha igihugu gutera imbere, bifasha igihugu gutsimbatara mu mahoro.
Ego me madame Catherine Maboboli mumvuga iki kubishikirijwe na Pacheda Bigirimana?
Ndaje kuri cyane yavuze umupfasoni yitwarira ku mutima, twese twaramwumvise muri kahise tu Burundi. Ariko ntituje kure cyane, nimwibuke ko mu 1993 umupfasoni wa Melchior Ndadaye yigeze gutera kamo akabwira Abarundi bariko barica abandi ati ushaka kumpoza nareke gusesa amaraso. Nk'icyo niterekana uruhara by'ukuri rw'umukenyezi, kuko yarabonye ati ibi bintu ntibishobora kubandanya kandi nshobora nanjye kugira icyo mvuze. Mwarumvise kwa kama yateye ari akamo kahumuriza abantu bose, kandi abantu bose biruhukije ku mutima kuko bariko barabona ko Burundi buriko buraja habi. Hanyuma ikindi nacyo nuko turabye mu minsi yahera cyane cyane mfatiye ku kahise ka hasi nyine ko ibyabaye mu 1993 n'ibyakurikiye, abakenyezi n'ukuri baragiye hamwe baravuga ati Uburundi ntibushobora gutabagurika turi ngaha, bararengera imigambwe, bararengera moko, baraja hamwe baragira amashyirahamwe bahuriramo kugira baharanire amahoro abari mu makaritsiye atandukanye. Murazi ko hari habaye ukugabura kw'amakaritsiye bivanye n'ubwoko umwe wese yari arimwo. Icyo gihe abava mu makaritsiye atandukanye bahora bahura bakaganira bagafashanya, icyo umwe muri karitsiye kanaka adashobora kuronka ubundi akakimuzanira gutyo gutyo. Ndibuka mba mu Ngagara tuvugana n'abakenyezi bari mu Kamenge tugahurira ahantu kuri station kwa Rwanki neza, bakatuzanira ibitoke natwe tukabazanira ibyo bakeneye. Nk'ibyo nivyerekana yuko abakenyezi bashobora kurengera ibyo barimwo mugabo bakagira icyo bahuriye ko bose kibazanira amahoro. Hanyuma ibyo byo kuvuga ati abakenyezi bari manipire kumbure sino biharira kuko turi mu migambwe, turi mu moko, tuva mu ntara. Umwe wese udatwabona moko arashobora gutwarwa nubwo n'intara cyangwa agatwarwa n'umugambwe. Ariko muri rusange je nibaza yuko iyo abakenyezi bagiye hamwe baraheza bakumvikana bakavuga rumwe. Hanyuma ibyo avuze by'uko ashaka kwerekana ko abakenyezi bari manipire yuko itariki 13 rusama ngo hari ikintu cyari cyateguwe, n'ukuri jewe sinibaza ko ntovugira bose kumbure sindi mu mutima w'umwe wese. Mugabo jewe ndazi neza ko ibyabaye kijya gihe abakenyezi bari ko baragira manifestation cyangwa abakenyezi muri rusange nta ruhara bari bavise n'ibintu twaguyemo twese byahuriranye. Mugabo sinovuga ngo abari muri manifestation ngo bari hari ibyo bari bateguye bijyanye na kudeta, numvise ko ari byo ashaka kuvuga. Kandi icyo kintu kirababaza abakenyezi cyane kubona hariho abakenyezi bariko baraturatura, benshi barahunze, benshi barataye ingo zabo, baratanye n'imiryango kubera baguma bababwira ngo nabapuciste ngo kubera bari muri manifestation ujya munsi. Ibyo birababaje cyane, nibaza yuko abariko barabivuga kandi babikwiza hose kandi bagerageza kubyitwaza kugira baturatuze abakenyezi. Ndabasabye n'ukuri babihagarike kuko ndaza abakenyezi benshi jengira Imana nijye barabara sinari ndimo ntawovuga ngo yarabonye n'ifoto yanjye. Mugabo umukenyezi wese azi yuko yari mu ibara uwo munsi, umutima uri hejuru, benshi barahunze. Je hari abo tuvugana kuri WhatsApp, tuvugana ku matelefone, ukabona by'ukuri ko bahagaritse umutima kubona bariko barazira ubusa.
Ego me nkuko bayivuga mu Kirundi ngo nta nyambo ibura gahunzi, na madame Catherine abivuze ko muri rusange bafaso ni bagiye hamwe bose usanga bafise bashire imbere inyungu z'igihugu, inyungu z'abarundi. Ariko nkuko bivuzwe ibintu bishaka gutuma abantu bigenza ukuntu gutandukanye n'inshi hari ntara hari migambwe. Madame Aline, ikintu cyokorwa mu kanya gatoya cyane rwose, ikintu cyokorwa kugira ngo abafaso ni bo mu ntara zose, abafaso ni bo mu mirwi yose, eka amoko yose, baje hamwe mu gihe cyose babona ko amahoro atamahoro hari mu gihugu, ikintu bakora kugira ngo baterere mu kuyagarukana n'ikihe, ikaba tisunze izo zindi ndyane n'ivyo bindi bibatandukanya n'ibi.
Ikintu nariko niyumvira mu mwanya nimvire ko umubyeyi wese ahari abo baza kwicana nabo barafise mama wabo, umubyeyi wabo, nibababwira abo nyene bakiri hafi mu nzu babibutse ko gusesa amaraso y'uwundi ataho bigeza, babagarukane mu ngo, bababuze gukurikiza ayo majambo, bababwira yuko baja kwica umwana wa kanaka ngo yakoze ikintu. Twese turafise abana, ababyeyi bose mu Burundi ndabinginze, hamagara abo bahungu banyu, abo bana banyu bariko baja bashira mu ibarabara kuja kwica, bahagarika ubwo bwicanyi, hama tuzosura turonke ingene dushobora kugira ibiganiro vy'amahoro.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Mukiye tumukane n'undi bunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika. James Nkeshimana, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafite icyumviro kibazo?
Yego, turafite ikibazo. Twagomba duterere imbere ko tubaze gatoya.
Yego.
Ama twagomba duterere ama kubyerekeye ibyo abavyeje kuri kugera mbona kubavyeye bakoresha ama Twitter tugiye kuri mu Burundi tusanga ari urugero rutoye cyane. Nagomba nibarize madame Ariene ukuntu abona urugero zo baruserukiwe mu bakenyezi bo mu Burundi mu gutera ibyo vyiyumviro cyangwa dusanga ari baba ba mama wonganye mu gisagara ugasanga ivyiyumviro vy'aba bakenyezi ba ruguru usanga bidaserukiwe cyane ku rugero rushimishije cyanke baba bara aza yuko bumva ibyo baba barakoze ikigo bahagenda kukumviriza ukuntu barira ba ruguru ibyo biyumvira kugira bubake igihugu cyacu. Hama ikindi kibazo tuvuga ni ikibazo cyerekeye n'ukuntu abakenyezi bobo mu kugira batanga icyumviro cyumvikana ni uko baba baserukiwe bishimishije muri leta. Natugiye kuraba ubu tubona yuko muri leta abakenyezi batarugero bafise bwo kuvuga yuko bafata ijambo rigashyigikirwa. Kandi ikindi kibazo bafise ni ingorane y'uko badashobora bobo guhagarikira icyo baba basinze bahaguma bakebaguzwa hirya no hino bigatuma badafata ingingo zemegwe cyane. Hama ikibazo mfise ni ikibazo cy'uko bavuze imyambaro bambara uno munsi k'imyambaro yirabura. Ibyo ni ukuri mbona yuko baba bariko barihenda kwambara umwambaro wirabura ukaguma muhira mbona yuko atasigwa na kimwe cyotanga kuri imaji y'abancanye bababona. Mbona yuko borari ikindi kintu bofata kugira tereka ikindi kintu bofata kirutiriza kuri icyo. Hama ikindi kibazo mfise nagomba ndababaze urugero baza kubona ivyumviro vyawo biza guserukirwa ko bagiye kuraba uko nabakenyezi ivyumviro vyawo ukuntu biza kubarungana. Hama ikindi nacyo nagomba se n'uburangiriza ko nagomba ndababaze ikintu babona cyokogwa kugira ngo abakenyezi baze mu bwoba bafise baba barimo. Hama ikindi nacyo nagomba ndangirize ko nakahe ka mu mwotera abakenyezi.